nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwakunzi baka duenza mbaga teka kawe kazi mmakuru yukuru musi wa mbele tuliku kinehezo jachu mindu uheshi umaka uihumbiwi na minongiwi na kane ayotu kwa wateguri yetu ya hira kungi ngu nguru nguru zikurikira abanye shuri warenga mirongo munani bamenyekanye ko bahevye amashuri y'umwaka w'icenda mu mashuri shingiro mu ntara ya Muyinga. Imvo zitangwa kubigeme ngo nuko bahevye amashuri kubera batwaye inda, abahungu nabo bakaba bahevye amashuri kubera bagiye guca amafaranga. Icikagurika naryo ry'amatara riguma ryibonekeza mu gisagara cha Bujumbura rigeroheza ibikorwa by'abigisha n'abanyeshuri bo mu makaritie yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Abigisha cyo kumwe n'abanyeshuri bakaba bafise amakenga menshi k'umwimbo uzohava uwamuke kubera badategura neza ibibazo kuko atamatara bahari mu ijoro. Ishamwe parteme na jori ya negura integura amafaranga leta izo koresha mwaka yombi na mirongo ibiri na kane ushuri yombi na mirongo ibiri na gatanu. Iryo shirahamwe rikerekana ko amahera yateguwe azokora ibikorwa bidafitiye inyungu cane abanyagihugu, rikabona ko amafaranga leta ikoresha yarakwiye gukoreshwa mu bintu bifitiye akamaro abanyagihugu. Saya gusa kwa guca ku mayange twabateguriye n'ayandi mukanya isase idonete.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twateguriye tuhere mu gisata c'indero. Abanyeshuri bigeme barenga 60 n'abahungu bashika 28 bahora biga mu mashure y'umwaka w'icenda mu ishuri shingiro mu ntara ya Muyinga nibo bahevye amashure muri uno mwaka w'2023 shira w'2024 kuko amakuru ava mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga byemeza abana bahora biga mu mwaka w'icenda batayishuri bivanye n'imvo zitandukanye nko gutwazwa inda batifuza be no kuja kubaka kubigeme. Hamwe rero n'abana b'abahungu bagiye gukorera amafaranga amakomine ya Muyinga na Gashoho hakaba hariyo aza imbere mu bitigiri binini by'abana bahebye amashuri ugereneje n'ayandi makomine muri iyo ntara. Ndeke inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Ku banyeshure 300,333 bari banditswe mu mwaka w'icenda muri uno mwaka w'ishure 2023 ushira 2024 88 nibo baheje ishure mu ntara ya Muyinga batakoze ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gisata cha nyuma c'ishure shingiro nk'uko amakuru ava mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara bimenyesha. Bamwe muri abo bahevye ishure abigeme bangana 60 nayo 28 basigaye n'abahungu nk'uko isoko rya radio Inzamba rivyemeza. Muri abo bigeme bamwe batwaye inda batifuza abandi baja kubaka nk'uko ayo makuru abivuga. Ku bahungu nabo ngo harimo abagiye kurondera akazi mu gihugu kibanyi cha Tanzania, abandi barirukanwa kubera amakosa ateye kubiri n'amategeko y'ishure. Komine Muyinga ikaba ariyo iza ku isonga y'amakomine yatakaje abana benshi mu mwaka w'icenda bakaba bangana 18, hagakurikira komine Gashoho abana 17, Butihinda abana 15, Giteranyi abana 12, Gasorwe abana 11, Buhinyuza abana 10, Mwakiro hakaba hahevye abana 5. Ubuyobozi bw'indero mu ntara bukaba busaba abavyeyi n'abajejwe intwaro guterera agacumu k'ubumwe mu gufasha abarezi igikorwa cyo gukundisha abana ishure.
Alexandrine Keza arakenuye icikagurika ry'amatara riguma ryibonekeza mu gisagara cha Bujumbura rirahungabanya ibikorwa by'abigisha n'abanyeshuri mu makaritie yo mu buraruko bw'ico gisagara. Abigisha bavuga ko ibibazo by'abanyeshuri bishobora gusiba kubera babuze ingene babifotora, umwimbo w'abanyeshuri nawo uzohava ubamuke kubera badategura neza ibyo bibazo kuko atambatara abahari. Edi Claude Ninahazwa.
Abo bigisha bavuga ko icikagurika ry'amatara riguma ryibonekeza mu gisagara cha Bujumbura rizogira ingaruka mbi ku mwimbo w'abanyeshuri. aho rivugwa cyane ni mu gisagara cha Bujumbura mu makartie yo mu buraruko bw'ico gisagara bikavugwa ko hashobora guhera umunsi atamatara bonetse umwe mu bigisha aravuga ingorane bafite
ahare twakuga no mu gisagara cy'indero imyitozo ni nyinshi mu baseyi n'abanyesho kubera ko abana batonka ingene basubiramo ikigwa mu ijoro bishobora no gutuma umwimbo w'iki gice tutazogenda neza kaba mumenya ko basanze bari no mu gihe cy'ibibazo n'amashuri nyine birayagora kuko ntibageze gufatira ibibazo usanga ibibazo bitangura bitese hari n'aho bishika bikanasinyira
basaba leta gukora ibishoboka byose kugira icyo kibazo cy'abanyamwaka nkuba gitoregwe inyishu aha niho igihugu ko kigiye kugwa mu manga
cyane ko basaba leta ukuri kibasemerera ya leta ikuri bishoboka byose ikuri icyo kibazo mu nzira izo ngomero tumba zubakwa zitahira zihere hanyuma mbere nako gake kabonetse kazabikanwe neza amakarite yose tuzitararonka kuko nta terambere rishoboka atamuyagankuba
tubibutse ko urongoye ishyirahamwe rijejwe gutanga amatara n'amazi mu Burundi Régie des Eaux Jean Albert Manigomba yaheruka kuvuga ko atanze ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo ikibazo cy'icikagurika ry'umuyagankuba kizobe catorewe umuti akabivuze kugenekerezo rya gatanu kuno kwezi ariko nuko mu minsi itatu isigaye ngo kirangire ata kizoba kirakogwa.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe tubandanye makuru twabateguriye mu gisata c'ubutunzi ishamwe parseme gishinze gukangura abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama ryanegura ingene integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 n'ushuri mu mwaka w'2025 ibikorwa bisanzwe bya minsi yose arivyo bizotwara ibice 90% by'ayo mafaranga iryo shirahamwe rikabazwa n'uko ibikorwa ngirakamaro ku munyagihugu ko kugweza umwimbu kubaka amabarabara amashure amavuriro n'ibindi bitigeze bihabwa agaciro gakwiye tutega amatwi Faustin Kumana arongoye parisem
wiweje mu bijanye n'amafaranga leta izotoza ayizotoreza hamwe yose nazova kumbure mwafasha n'ikiyose kabona yaziyongera ni miliyaridi $569 million azokwiyongera ku miliyaridi $569 million mugabo muri izo ugasanga imiliyaridi $520 million azoja mu bijanye n'ubuzima bwo kubaho bwa misi yose ni ukuvuga 90% y'amafaranga aziyongera azoja mu bintu bijanye no mu buzima bwa misi yose tukaza tukiyumvira tuti none investissement no kuvuga maheraje no kugwiza umwimbo gukoze n'abarabara kugira gute ibyo bikenewe kutubona yongeye ku mafaranga amakeyini ya 30 izogenda gute kandi ariho mwitware ko barunduri ikindi nuko tubona imyaka bita igihengeri dufashe ko atafashanyo zabonetse ni kinini ni miliyaridi 1,766 ni kuvuga ko imiliyaridi 1,766 n'amafaranga leta yize mu bafasha Burundi yize mu ngurane ariko tukabona ko na ya strategy kwa gukitunganya kugira amafaranga y'ifashanyo leta izira yinjiza uko bikwiye urabona ko hakiri ikibazo n'ibibazo by'amafaranga y'agaciro gira tugumona uko amafaranga mwamwe abayimiwe atagenda aratanga ku rugero rushimishije kandi ukabona neza yuko nibindi bitangaza ukabona ko muri iyo nteguro ibijyanye n'amafaranga ashobora kuva mu butare n'amabuye y'agaciro ubona ko banditse ko atafaranga na rimwe rizovayo handitse zero ni ukuvuga yuko umengo uyu mwaka nta rosete izova amafaranga mu bijyanye n'ubutare none tuzaba dushorera hanze iki ko ni ikawa yagabanutse dushorera hanze icyayi n'ipapa urabona rero muri ibi rero byo kugira igihugu gishobore kunaguka hategereza kuba ibijyanye na investissement public byiyongera ni ukuvuga ibijyanye n'ubwiza umwe mu bikorwa na leta hagaca abana bikorera utwabo investissement privé hagaca abana bashobora kwinjiza imitahe bavuye hanze
ishamwe parisemeri kabona ko integuro y'amafaranga leta izokoresha ikwiye gufatira cyane cyane ku bintu bya nkenerwa bihanze abanyagihugu muri icyo gihe n'ubunyene dusubire tumwumvirize
mu gihe ibyo bintu bidogajuze yidegure amafaranga rizokoresha urabona idusana ikadukura mu ngorane hanyuma usange abanyagihugu ahubwo bari kubararwashana kubera amataxi baguma bakwa kandi muri bimwe bikora ashira kwa tv imbere bidasha bigaragara kuko abantu bakeneye amazi meza henshi arabuba amataraho ntawe ukibivuga ibitoro ubwanwa bwarapfutse umunwa amabarabara ibiraro kubiza umwimbu kubiza ibiterwa byinshi mu burimi n'ubworozi n'ubwo dushorera hanze aya mashyirahamwe ya leta yose yasubiye inyuma none iyo nteguro izobigira idufashe iki mu gihe tubona yuko iguma ariyo kongereza ubuzima bwo kubaho ubwo ukabura ibyo kubiza umwimbu iyo biri ukabura ibyo byifasha nyine bizagusahiriza gushorera hanze ibintu ukabona ntibiko birakunda ntibiko biraba tuzaba tugira tube abandi nukuri turifuza yuko ababijejwe busigurira cyane abarundi ku bijyanye n'izo nteguro ziguma zikurikirana ziduza amatagisi mugabo umurundi wewe ubuzima bwiwe bugatera gusubira inyuma ibijyanye n'inge n'abaho bigasubira inyuma kabura ibyankenerwa byose kuko umubwira rero ngo integura amafaranga ntizokoresha ni ibintu rero usanga bisiga ubwenge ntashobore gutahukirwa
mu gusozera amakuru y'inkino umugwi Rukinzo mu mupira w'amaguru niwo waraye utahukanye igikombe citiriwe umukuru w'igihugu uca uronka n'umuriyoni w'amarundi muri basket naho inkino zabandanije mu ntumbero yo kurondera umurwi izokina ihiganwa ry'umwaka ku rwego rw'igihugu reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
umurwi y'ipolisi Rukinzo watsindiwe ikibuga cayo Flambeau du Centre y'Igitega ibitsindo bibiri kuri kimwe igitsindo cha mbere cha Rukinzo cabonetse kare cyane no kuvuga ku munota ugira kabiri w'urukino gitsinzwe na Arteta Ndikumana Flambeau du Centre ikigombora mu gice cha kabiri ku munota wa 54 w'urukino gitsinzwe na Omar Bigirimana igitsindo cha kabiri cha Rukinzo cagiye kuboneka mu mwanya w'agasunuzo ku munota ugira gatanu gitsinzwe na Edin Nibibona urukino rusha rurangira Rukinzo itsinze bibiri kuri kimwe gucyo ibitahukanye igikombe cy'uno mwaka citiriwe umukuru w'igihugu hamwe n'ibahasha y'imiliyoni 10 z'amarundi muri basketball naho inkino zo gusubiza mu kurondera imirwi izokina igice cya nyuma cyihiganwa ku rwego rw'igihugu yarabandanije ku munsi w'Imana Jimmy Kana yatsinze muzinga amanota 51 kuri 55 Aigle Noir nayo itsinda Young Eagles amanota 76 kuri 78 ni mu gihe Kerne yatsinze Carlisle Lions amanota 80 yose kuri 69 nayo ku munsi wa gatandatu New Star yatsinze Target Intamenwa y'Ingozi amanota 88 kuri 62 Carlisle Lions yo mu Rutanda nayo itsinda Aigle Noir y'Imakamba amanota 76 kuri 58
Alexandre Niyunge ko arakenuye ni ngaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwariko umuri yakurikira Bonfils Niyunge nabashikije ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.